yabaye isubizo cha
ini radio isu ya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika abaturondera kuri internet ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwiriwe nshuti muteze amatwi de niyo ngabo abaramutse abahikaze mu makuru yacu ya kakanya. Mukiyaya cy'intara ya Kibitoke mu Burundi uruzuba rwagize ingaruka mbi ku mwimbu w'agatasi.
Nukuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaza nakamaramaza nukuri ibiharaga ubu ubibabyeje ndetse nibigori bibabyeje
eka nukuri barajyaguye amapfa yateye nukuvuga ibihaje nitwarose namba ibigori byo byumye kumugaragaro basha ni nkandi zizo byango zibimara nakamaramaza rero urumara cyo twovuga
abo ni bamwe mu barimyi bo mu kiyaya cha Cibitoke. Afrika yepfo yatangaje ko abantu banduye COVID-19 badafise ibimenyetso batagikeneye kwikumira. Ahandi nanone abasirikare ba OTAN benshi n'ibikoresho by'intambara bariko batera bagana mu bihugu byo mu buseruko bwa Buraya mu ntumbero yo kwitegura guhangana n'u Burusiya hamwe bworamuka buteye Ukraine. Duhere kwidonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubufaransa bwatangaje ko inyuma y'ibiganiro n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hagati muri uku kwezi kwa kabiri ariho bazofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Mugenzi wacu Edi Gwema aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ibi Ubufaransa bubitangaje nyuma y'umunsi umwe gusa abasirikare bakoze coup d'etat muri Mali batangaje ko ambasaderi w'Ubufaransa muri icyo gihugu Joel Meyer ahawe amasaha 72 kuba yavuye ku butaka bwa Mali. Abategetsi mu murwa mukuru Bamako basobanuye ko icyo cyemezo bagihereye ku magambo bita mabi yavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian anenga abayoboye leta y'inzibacyuho muri Mali. Yavuze ko iyo leta itemewe. Ubufaransa buvuga ko butarafata icyemezo kubijyanye no gukura cyangwa kugumisha muri Mali abasirikare bayo. Kugeza ubu icyo gihugu gifite abasirikare bagera ku 400 mu karere ka Sahel. Icya kabiri cyabo kiri muri Mali aho bajyanywe no guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiyisilamu. Umubano hagati ya Mali n'ibihugu byo ku mugabane w'u Burayi ukomeje kuba mubi nyuma y'uko abasirikare banze gutegura amatora nyuma ya coup d'etat ebyiri zimaze kuba muri icyo gihugu. Mu minsi mike ishize Mali yari iherutse gusaba Denmark gucyura ingabo.
Urakoze Edi. Afrika yepfo yatangaje ko abantu banduye COVID badafise ibimenyetso batagikeneye kwikumira. Abafise ibimenyetso bo bazohora bamara iminsi ndwi gusa bikumiye aho kuba iminsi 10. Edi Gwema arabandanya atubwira kuri iyi nkuru.
Leta ivuga ko iki ari ikimenyetso cy'uko umubare w'abandura COVID-19 ukomeje kugabanuka cyane mu gihugu. Ikindi leta ivuga iheraho nuko abantu benshi bamaze gufata inkingo bituma barwara bataremba cyangwa ngo bajyanwe mu bitaro. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryashyizweho umukono na minisitiri mu biro by'umukuru w'igihugu Modi Gungubele rivuga ko ari ubwa mbere umubare w'abandura ujya hasi cyane kuva COVID-19 yaduka mu gihugu. Ibindi byemezo byafatiwe muri iyo nama y'abaminisitiri birimo ko abanyeshuri bose basubira mu mashuri ariko hagakurikizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Afrika yepfo niyo iza ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite abaturage benshi bapfuye bazize COVID-19. Abantu 95,000 nibo bamaze gupfa banduye icyo cyorezo. Abandi 3,600,000 barayanduye.
Tugushimire Edikandi. OTAN umuryango ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique ifite abasirikare benshi n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburaya mu ntumbero yo kwitegura guhangana n'u Burusiya hamwe bworamuka buteye Ukraine. Thomas Kamirindi niyo nkuru yadufitiye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yategetse abasirikare be 8,500 bari imbere mu gihugu kwitegura guhaguruka igihe icyo ari cyo cyose berekeza mu Burayi bw'Uburasirazuba. Bazaba bahasanga abandi 1,000,000 Amerika isanganywe mu Burayi bakambitse cyane cyane mu Bwongereza no mu Budage. Ubufaransa burateganya kohereza abasirikare amagana muri Rumania. Espagne, Ubuholandi n'Ubudage nabo barategura kohereza abasirikare indege n'amato by'intambara. Mu cyumweru gishize Denmark yohereje indege zirwana enye zo mu bwoko bwa F-16 zicumbitse mu gihugu cya Lituania. Ubwongereza bwoherereje Ukraine ibisasu 2,000 birasa ibimodoka bya rutura by'intambara bita tank mu cyongereza cyangwa char mu gifaransa. Muri iki cyumweru buza kuba kabiri umubare w'abasirikare bufite mu Burayi bw'Uburasirazuba ku buryo bazarenga 100,000. Abasirikare ba OTAN barimo bajya mu Burasirazuba bw'Uburayi barahasanga abandi bagera ku 5,000 bimbanziriza kubanza basanzwe bari muri Estonia, Letonia, Lituania na Pologne kuva mu 2014.
Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa hijyano hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu badushikirije ni kuri radio yanyijwe ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murashobora kudukurikira kandi mu biganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com unaho tuje mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Burundi. Abarimyi bo mu kiyaya c'intara ya Cibitoke bavuga ko atamwimbu w'agatasi biteze no mwaka biturutse ku ruzuba gwononye imirima y'ibitegwa mbumba rugo. Inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Icyo kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri cyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena y'imvura. Ni mu gihe icyo kiyaya cyahora cyitwa ikigega cy'intara ya Cibitoke.
Nukuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaza n'akamaramaza. Nukuri ibiharaga ubu ubibabyeze ndetse n'ibigori bibabyeze none byarumye nta kintu nakimwe umuntu ashobora kuronka igikoraho. Ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu, inzara yabaye ndase mu bantu. Ubu nuwagize ngo araturimye twamazi ubusuma bwace bubumurengera biragoye. Nuhuri
reka no kuri baracyaguye amapfa yateye no kuvuga ibihaje ni twarose namba ibigori yo byumye kumugaragaro bashane nka nzizo byango zibimare nakamaramaza rero rumara cyatwovuga n'icyo tubona tuzoshira mu nda cyane tuzoherezo imijyango cyangwa abana.
Abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara Kamayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatangwe kwibonekeza. Bano bayaze n'ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta.
Mune nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo barya nkakuraho n'agafaranga gatangira kushyira inkubu. Nabuta mhera gutanga bariko baradusaba nkubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kugwa kubura mhera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri isaha ubu ubutwa dutangwe kujya ibiharage none ubu burira n'ukuri abana bakajyama kubwo kubura ikintu dushira mu nkono tukajya kubwira imana yonyine yo mwiju.
Leta ico mbona yodufasha nuko yodufasha natwe katugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba basha sibintu twese twarumiwe.
Ayo maroregwa yakozwe n'uruzuba kwirima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye byunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi hari mu mwizero.
Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yacihagarara. No kuvuga ibigori byacu bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda.
Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi kinahantu rubibe n'uruzi rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi ntacyo zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima.
Sanze tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cyane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo hamukia hahora hagaburira ahandi ngabumva hamukia yabitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza gusha riboneka turiko turasaba abene gihugu yuko bo byifatamo neza abegereye ahari amazi bakayakoresha nabayi begereye urusizi bakarukoresha kuko namazi ashobora gukora barayakoresha bahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imaji impeshi niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kaya ya cintara kama imbo cyegukira amakomini ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Abarundi bakorera imirimo itandukanye mu misozi miremire ya Minembwe muri territoire ya Fizi mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo barageramiwe n'ihohoterwa bakoregwa n'inzego zijeje umutekano zibita abagwanyi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari iminembwe.
Aba baturage b'abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure. Abandi redi tabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe watwigwana ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Kubw'Imana byemfe amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye.
Iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri umurundi zani cyangombwa ukakimwereka mama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwa kandi bakagenda bahamagarana imbere washika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngusohotse amara kandi agacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose babaze kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngize bavuga ati kura mahuzu yose ni tutagusangamo uhamagara abanye bakoheza ifaranga hanyuma atazibonetse ucufungwa mugasha. Ngo bamwe bariko bavuga ati turimbonera kure tuvuye kugwana.
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze ubujya subiri wabo.
Ikibazo dufise nuko tugere ino tujye gucingera tujye guca dufaranga ariko hagera gutaha kibazo kikabinzira inzira nicyo kibazo dufite. Badushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka rugashika atakintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi. Ino niko ndaje kweneza umwana nabuze kunta kubera inzira zabaye nabi cyane ndatiye ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyene nuko nyene ibyo nti.
Kubera ubujye abo barundi bakorera mu Minembwe bahotegwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo banyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhotegwa. Sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe.
Nkanka jewe igituma inzana indege vuye mu mwami wa Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumva z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tuye tuvuga ikirundi badushira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge. Kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turaba dushigikiye gumino, dushigikiye batwigwaneho, abandi bakatubwira yuko turaba FNL tugiye gufasha bamayimaye. Urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo.
Aba Barundi bakorera imirimo yabo muri Fizi hari cyo basaba userukira Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Turasaba ambasadere arikisha sabacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda durana twese Abarundi, akagira icyo tuvugira ko kugira tureke kuguma duhohoteka. Turakorera amafaranga kabisa tugakura abanyagihugu kubera nta kuno ukorera umunyagihugu hamuka cyongerukanyako. Umva baba baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukama dushikana ubusa.
Natwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya Mfizi kuri iki kibazo cy'abo Barundi bahohoterwa, ntibyadukundira. Si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba Barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi. No mu mwaka ushize muri teritwari ya Uvira yitwa muri Sange hari Abarundi 30 bafunzwe bitwa abagwanyi. Vedasengabo ku bwaragijwe rya Amerika Minembwe mutarakivuye epfo.
Tugushimire Vedaste kuri iyo nkuru. Abasirikare bakoze kudeta muri Guinea na Mali maze CEDEAO ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero nabo barimwo ibafatira ibihano. Bukeye abo muri Burkina Faso nabo bakoze kudeta, nabo CEDEAO yabahagaritse mu muryango ariko ntibabitinye. Ibihano by'akarere bituruka kuri kudeta bifise izihe nguvu, kuki bitabuza abasirikare gukuraho demokrasi no kuvuga ubutegetsi bw'abanyagihugu bwashizweho n'abanyagihugu bukorera abanyagihugu. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aragaruka ko na Professor Pascal Niyonizigiye, umwarimu umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi, umuhinga mu bumenyi bwa politike muri rusangi, umuhinga by'umwihariko mu birabana n'umubano mpuzamahanga, imiryango y'ibihugu by'uturere dutandukanye, ubuyobozi hamwe n'ugutorera inyishu amatati. Professor Niyonizigiye aratangura asobanura ibihano Afrika y'ubuseruko yafatiye Burundi inyuma ya kudeta mu mwaka w'1996.
Ibyo bihano byafashwe mu 1996 kubera ihinduka ry'intwaro ritari ryashyizwe mu mategeko, yarashyizwe mu ngiro n'ibihugu bitari bike. Wavuze ibihugu bihana n'u Burundi bihana imbibi n'u Burundi nka Congo, u Rwanda, Australia, gushika mbere za Esiyopi na za Zambia
na Tanzania,
ibyo byose na Tanzania. Ibyo byose byarigira kure bagira bati ubu uriki muri aka karere k'ibiyaga bibiri harabaye intambara zidasanzwe mu ntango y'imyaka y'1990. Izo ntambara zazanwa n'uko haba intwaro mbi, intwaro yo gukumira ati ntibishobora gusubira, bagasaba agomba rero kugira ngo ntibemere ko haza intwaro z'igitugu. Yaragiye mu ngiro ariko ibihugu byose ntibyabifatacyo kibya naho byavuga yuko yafatiye umuhado Burundi. Hariho bimwe bimwe byaza biradohora gato gato kuko barabona yuko burya ibihano kenshi bifata abantu bato bato abanyagihugu, gake bifata batwara gake gituma urabye. Hariho n'ibihugu nka za Amerika wasanga zifise ukuntu zitayibona neza nk'ibindi bihugu ubona byashaka yuko Uburundi bugira ibihano bikomeye rwose. Ni nacyo gituma muri 1998 imyaka ibiri imaze guhera bakabona yuko abatwara Uburundi icyo gihe bashaka kumvikana n'abariko baragwana bake batangura gutahura Uburundi bakajya bagabanya ibyo bihano.
Ni ukuvuga rero ko bafunga imipaka batafunga imipaka hari ibicuruzwa ibidandazwa byanga bigahita byanze bikunze. Urugero n'urugero
yego, kuko yego barashobora gutora uburyo babirenganya ibyibe bacibuzira itajanye n'amategeko, kuko n'ibintu by'ibidandazwa cyane cyane bikomeye nka tesikoli cyangwa ibindi bidandazwa bishyirwa hanze nka kawa n'ibindi, iyo biciye mu nzira zitezwe n'amategeko usanga bizana inyungu nyinshi ku babijamo. Nacyo gituma usanga hariho abantu bano bafite inzira bacamo zibegeje kugira ngo ntibakurikize ibyo bihano.
nuko noneho rero ejo bundi Burkina Faso nayo abasirikare bagira gutya bahirika intwaro muri Guinée bityo muri Mali bityo biriya bihano murabona hari icyo bizatanga
biriya bihano birashobora gufasha buhoro buhoro ku mu nzira zo kumvikana nk'ubu twumva buba ubuhaza abantu nko muri Burkina Faso bo mu muryango w'ibihugu yo ku isi yose bya ONU na CDAO bazogenda guhura n'abatwara Burkina Faso inyuma y'ibihinduka by'intwaro birashobora kuzana ikintu cyo kumvikana ukugene bogerageza kugira ngo buba hashyire intwaro yo mu ngingo iciye mu mategeko haba amatora n'ibindi ibaza yuko ubutware mushasha wa Burkina Faso yari yerekanye mu majambo yiwe yuko ashobora kumviriza abantu bakavugana yugariye yango yose avuga ati twige turashobora kumvikana kandi n'umuntu amenyeye cyane ibyo bintu cyane bijya byo kuyobora ingabo bongera byo kurwanya abantu b'iterabwoba none umuntu yanditse n'igitabo kitari bike muri ibyo bintu umuntu afite ubuhinga bwo kumvikana bwo kuyaga n'abantu bibaza ko hari icyo bizofasha hari icyo bizofasha bishobora kutaba nk'uko bose babyifuza mugabo bibaza ko bashobora kuboneka inzira yo kumvikana buhoro buhoro ingene bugaruka mu ntwaro n'ingingo ica mu mategeko
Profesori Pascal Niyonizigi hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika kuri Facebook yanditse ngo ni Ndangote Mark Sala nuko arandika ati ibihano biba bisanzweho kuko burya iyo utwarwa n'umuntu nawe akaba atwarwa n'uwundi ntacyo umukuru w'igihugu aba kimariye aba ari nk'igishusho byiza rero habaho umukuru w'igihugu azi gutunganyiriza abanyagihugu atari utunganyiriza abamutumye iyi nyandiko hari icyo mwayivugaho
yego birumvikana kuko turumva mu byumviro abantu baza barasanga ko bavuga bati ibihugu byinshi hariya muri Afurika y'uburengero bw'izuba ni ibihugu bisiganzwa n'igihugu cyakoroniza aho hantu abatware benshi ntiyakurikira iby'abanyagihugu bakurikira ibyo bumvikana n'ibihugu bikomeye ku isi yari ifite inyungu muri ibyo bihugu byo muri Afurika y'uburengero bw'izuba yego niko birashoboka kuko muri iyi myaka turabona ko harabaye ibintu bitari byibegereje nko muri Cote d'Ivoire nko muri Guinée ariko abenegihugu bakaguma bidodomba ariko ntihagire igihinduka bakavuga ati bahaje umuntu afite ingufu agakuraho izo ndwara bitari bikibereye ariko nta gakime cyerekana yuko n'abo baje ubu bazogitwara neza bazumviriza abanyagihugu neza aho ntibihora bezire kuko iyo umuntu aciye mu nzira yo gukoresha ingufu mu gufata ubutegetsi nta gakime cyerekana yuko azogerageza kumviriza abanyagihugu kugira abatorere ubuti ibibazo byatumye bashavura bakifuza n'uko intwara yohava biciye mu ngimba
hagati aho ngaho nyine uyu Sala Marc Sala ntabwo yanditseho hari ariko ni umurundi kubera inyandiko ye nagerageje kwisoma mu Kinyarwanda avanga n'Ikirundi niko bimeze mu magambo makeya duhereye nyine no kubyo yanditse amakuru yavuze yuko n'abariya bo muri Burkina Faso abasirikare bo muri Burkina Faso bashobora kuba barakoze kudeta babifashijwemo ntabwo mvuze ngo babitumwe n'abarusiya cyangwa se ya societe y'abacanshuro na Mali biri mu bibazo hagati yabo n'abafaransa mbese mu magambo makeya uyu Mali ashobora kuba afite ukuri ko hari abantu bafata ubutegetsi batumwe n'abandi
ibyo nabyo birashoboka kuko turiko turabiba ku isi ubu cyane cyane aho bibonekera nihajya hahurira ibihugu by'ibihangange ku isi birya biri mu nama ikomeye bigezwe kutekana ya ONU ibihugu bitanu by'ibihangange iyo bitumvikanye harabi ingorane ku isi kuko nta na kimwe gishobora gutera ikindi birakwigana murabe nka biriya byabaye muri Siriya kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni ikibazo kitayaronga umuti kubera bya bihugu byo mu burengero bw'isi ibya Amerika Ubufaransa Ubwongereza urabye ntibyumvikana n'ibihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa kubera iki kuko Abarusiya n'Abashinwa bavuga ati nta gihugu gikwiye kwinjira ubuzima bw'ikindi gihugu ni ukubaha ubutarengwa bw'igihugu cyose abandi nabo bajya muri Amerika ya ruguru cyangwa muri Iburayi bw'Uburengerazuba bavuga bati amakungu arashobora kuvuga ko ariko hari ingorane mu gihugu hagati hatubirizwa abantu hagatiza kazina muntu katubahirizwa demokarasi ariho murumva rero ibyo bihugu ntibishobora kumvikana kuko ikigo cyose kirafite ibikurikirana ugaca usanga rero nibyo ubona ko byatandukanye no muri Afurika kuko Afurika burya baravuga ko ari ibihugu biboneka yuko bifite amahirwe yo gutera imbere cyane yo gukwega imitaha iva hanze yo gukwega abantu bashobora kuza kurondera ibyo gucukura ubutare n'ibindi bintu by'uruganda bishobora kubera muri Afurika ugasanga basabwe kuba ariko yararwanira muri Afurika ababurengerazuba cyangwa abarusiya n'abasuyemo bifata avuga ati nigenda hashaka ubundi ati nigenda hashaka murumva rero ubu rero hajya muri za gibe mari amaze kuba ibivuka by'intwaro gutyo rero turamaze kumva ko abarusiya bavuga bati kiyagira ko hari ibihugu byoza ngo byinjire ko muri mari ngo bigumva indure ibyabaye iyo byo abarusiya natwe ntituzobyemera uretse mu kivu rusiya hariya mu muryango w'ibihugu byose yose miliyoni yarayizi ikigura yuko guho turamaze kumva ko bamaze kuza n'abajya barwanya bavanye nabo bavuga ko batari kuvega leta y'uburusiya biragoye kwegera kuko biraboneka yuko abarongoye ijya mu mugwi ari hagufi y'abatwara mu burusiya kandi ubona yuko ari abantu baza bagiye mu burusiya naho bikabyegera cyane bagendeye abarusiya bavuga ingene basanga ibyizero byabo ku biriko biraba muri ibyo rero birashoboka yuko hashobora kuba hari ibihugu byo hanze cyangwa ibihugu by'uburusiya n'ubushinwa bishobora kuba bivuga biti twebwe turabumva ibyo muri ko muragira muri ko muriganzirwa ababaganzi kuva kera basigaye bidasinzitse bakabikoresha mu buryo nabo bw'inyungu zabo kuko nta gihugu nasize burya kuva kiriho kigerageza ngo kuri ko gikoresha ibihugu biteza imbere yakiriko kiyodera ibyacu icyo gituma ibyo bihugu byonyine biriko biberamo amahinduka nibyo bitegereje kwisuganya bisa ikiyumvira bikararinzira ibyo zose ngo bikura muri izo ngorane ariko ntibishimire cyane ibihugu byo hanze.
Kanyarwanda we ufite igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka gusangira na Profesori Niyonizigiye?
Ndiyo ko ndi kubibona abo ngabo nk'ubu baharanira guhirikana nk'ubutegetsi uko ngende ubona mbona hari ibihugu byabibatera wenda n'inkunga ase ngongera nkamubaza nkavuga ni ese kugira ngo ibyo bihugu bitere inkunga wenda n'icyo gisirikare cyangwa abo bantu bashaguri ku butegetsi umuti wabashamo kugira ngo byivuze iyo myivu bagatanye iba muri ibyo bihugu wenda ucikaho n'ubuwe abo bantu wenda bashagurika nk'ubutegetsi bareba ukuntu wenda baganiza ariko hari ibihugu byabibateramo inkunga kugira ngo bagire ute nakubona ntabwo umuntu yagera ngo afate igihugu nta undi muntu wo kumusapotinga ntabwo bibaho
ibyo burya ni gake hashobora guhinduka intwaro nka kurya byabaye muri burya faso atabunza atagihugu gifatije kinda cy'abantu
mbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkurunguru z'amakuru twabashikirije hirya no hino twabwiye ko Ufaransa bwatangaje ko inyuma y'ibiganiro n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hagati muri uku kwezi kwa kabiri ariho bizofata ingingo ku basirikare babo bari mu gihugu cya Mali. Twabwiye kandi ko Afurika y'Epfo yatangaje ko abantu banduye COVID-19 badafise ibimenyetso batagikeneye kwikumira abafise ibimenyetso bo bazohora bamara iminsi ndwi gusa bikomiye aho kumara iminsi cumi. Twongeye tubabwira ko ishyirahamwe ry'uko ivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN rifise abasirikare benshi n'ibikoresho by'intambara mu bihugu byo mu buseruko bw'Uburaya mu ntumbero yo kwitegura guhangana n'Uburusiya hamwe bworamuka buteye Ukraine. Naho ku nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini mu Burundi twabibwiye ko abarimyi bo mu kiyaga c'intara c'ibitoke bavuga ko atamwimbu wagatasi biteze uyu mwaka biturutse ku ruzuba rwononye imirima n'ibitegwa mbumba rugo. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha niho bigarukiye kuri Radio Ijwi ya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubifuriza ibihe byiza, tongera tubatumira kubandanya mwumviriza radio yanyu, Radio Ijwi ya Amerika.